radio izgudi Amerika. Radio izgudi Amerika vijia Washington DC mchirundi na mchinyarwanda. Mwurundi mtukumjira kumirongo migufi shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3 izgudi Amerika. Abadushakira kuri internet ni kuri www.radio.com. Muri uyu mwanya muri kumwe na Ngeje ya Mukamusi. Ndabasuhuje mwese kandi bahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya radio yanyu. Mu Burundi abayobozi baharitse abagore babo bagiye kwirukanwa mu kazi nta nteguza. Imiryango itegamiye kuri leta isaba ko icyo cyemezo cyareba bose.
Ukuye musanteri cyo gakurundi muntu hariho muzindi nzego abandi bantu bafise abo bagore cyaye babarenza twibaza ko mu ico gihe ho habaye ndi twita ikimenyane cyaka mwana wa mama.
Uyu ni General Hakizimana uyoboye ishyirahamwe Folicon F. Umwaka w'amashuri wa 2021-2022 watangiye hose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko abarimu b'amashuri abanza n'ayisumbuye yo muri teritwari ya Uvira na Fizi bahisemo kwigaragambya basaba ko umushahara wa mwarimu uzamurwa. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yimitswe uyu munsi ku wa mbere muri manda ye ya kabiri y'imyaka itanu. Igihembo cyitiriwe Nobel cyo mu buhanga cyahawe Abanyamerika David Julius na Adam Potapossian. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu mwanya ku buryo burambuye nimujye kure. Perezida wa Mozambique Felipe Nyusi arahamagarira inyeshyamba kuyamanika nyuma y'uko umurwanyi wari ukomeye yishwe. Diana Inahazwe akomeza inkuru.
President Philippe Nyusi yateye akokamo abarwanyi bitirira idini rya Kiislam bafise icicaro mu buraruko bw'igihugu uno munsi ku wa mbere. Yavuze ko ataho bagisaganiriza inyuma y'aho abasirikare ba Mozambique bakorana n'abasirikare b'u Rwanda n'abishyirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika y'ubumanuko SADC bomoreye abo bagwanyi ku butaka bahorako. Nyusi aya majambo yashikirije ku munsi wahariwe amahoro no gusubiza hamwe umunsi umwe inyuma yaho inteko zo mu bihugu vyo muri Afrika yo mu manuko zitangarije ko zishe umutegetsi mukuru arongoye uyo murwi hamwe n'abandi barwanyi 18 mu gitero cabaye ku igenekerezo rya 25 y'ukwezi kw'icenda. Awadinda Jile umukuru w'idini yarajejwe kwinjiza abagwanyi muri uyo murwi witwa Ahulu Suna Wal Jamaz no kubaha inyigisho zawo yiciwe mikambi y'abo barwanyi iri mu gisagara ca Nagade mu ntara ya Cabo Delgado. Ibice bitari bike by'igihugu ca Mozambique vyari vyarigaruriwe n'abo barwanyi mu mwaka urengu heze biri mu gisagara ca Mucimbao da Praia ubu mukamenya ko biri mu minwe ya leta.
Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yimitswe uyu munsi muri manda ye ya kabiri nyuma yo gutsinda amatora aherutse. Frederic Nkundikije atugezeho iyi nkuru.
Umugambwe wa Abiy Ahmed mu ntango z'umwaka niho watangaza ko watsinze amatora abashinga amateka igihe cy'amatora ntibaguhe kandi atitabwe imigambwe itavuga rumwe nawe. Nyamara naho byagenze gutyo, abanyamahanga bari mu gikorwa cyo kugenduza ayo matora bavuze ko yari yatunganijwe neza kurusha amatora yose yabaye mbere. Ahmed yaronse agashimwe k'amahoro Prix Nobel kubera yanaguye imigenderanire n'igihugu kibanyi cya Eritrea kandi yahinduye bitari bike muri politiki y'igihugu ciwe. Muri iki gihe arahanzwe n'ibibazo bikomeye kuko ingwano yo mu ntara ya Tigray iriko iratandukira ibindi bice by'igihugu kandi n'ubwicanyi bufatiye ku moko ubandanya. Abakurikiranira hafi uhagarara ruri mu gihugu ciwe bavuga ko inyifato mbi ya leta yo gukandamiza no kunumya abanyagihugu yagarutse. Ingwano imaze amezi 11 yaratumye ubutunzi bwa Ethiopia cahora ari kimwe mu bihugu byo muri Afurika bitunze gucumbagira. Abakuru b'ibihugu bane barimwo wa Nigeria, Senegal, Somalia na Djibouti nibo bonyene bari bitavye ibirori vyo kurahira mabanga yo kurongora igihugu ku ncuro igira kabiri.
Leta ya Libya yegeranije abimukira barenga 5,000 ishaka gusubiza mu bihugu byabo kubera impungenge z'umutekano ziyongera. Diane Nahazwe araduha ibisobanuro.
Muri abo bimukira harimwo abana bagera ku 215, abapfasoni barenga 540, muri bo harimwo n'imiburiburi 30 bibungenze. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ritanga ivyo biharuro rikavuga ko umuntu umwe ariwe yaguye muri urwo ruhigi rw'abimukira bagwiriyemwo abadafise uburenganzira bwo kuba ku butaka bwa Libya n'abinjiye muri ico gihugu binyuranije n'amategeko. Nuruhigi rumaze gukomerekeramo 15 nkuko ONU ibandanye ibisigura. Ico gikorwa catanguriye mu burengero bw'igisagara ca Gargaresh kigwiriyemwo abimukira bava mu bihugu vyo muri Afrika yo mu buraruko hanyuma gitandukira izindi ntara. Abategetsi ba Libya bakavuga ko ari igikorwa kigamije kurinda umutekano w'igihugu, gukumira abimukira ku butaka bw'ico gihugu binjirayo bidaciye mu mategeko no kugwanya urudandazwa rw'ibiyayuramutwe. Umuyobozi ajeje ibiro vy'ishiramwe mpuzamakungu ryitaho imbabare mu gihugu ca Libya, Georgette Gagnon, yanebaguye iyi ngingo ya Libya asigura ko hari abimukira bakubaguwe bagakubitirwa mu mazu yabo kandi atabigwanisho bari bafise. Ibiro vy'ishiramwe mpuzamakungu bijejwe abimukira OIM mu mpfunyapfunyo navyo vyasohoye raporo no musi ku wa mbere ivuga ko abimukira 5,552 aribo bamaze guhagarikwa kuva ku munsi wa gatanu muri Libya yose.
Igihembo cyo gutanga ibihembo byitiriwe Nobel muri uyu mwaka cyatangiye none. Cyabimburiwe n'igihembo cyo mu buvuzi Prix Nobel de Medicine cyegukanwe n'Abanyamerika babiri, David Julius na Adam Potapusian, Umunyamerika ukomoka muri Libani. Tim Ishimwe aduha ibindi bisobanuro.
Ikigo cya Karolinska cyo muri Sweden gitanga iki gihembo kuri uyu wa mbere cyavuze ko Julius na Potapushian bagihawe kubera ko bavumbuye uburyo bwo gupima umuriro wo mu mubiri w'umuntu ndetse no kugabanya ububabare. Iki kigo cyagize kiti ibyavuye mu bushakashatsi bakoze byatumye twumva uburyo ubushyuhe, ubukonje n'ubundi buryo umubiri ukora bituma tubasha kumenya ibintu bidukikije. David Julius w'imyaka 65 yavukiye mu mujyi wa New York, kuri ubu ni umwarimu muri kaminuza ya California mu mujyi wa San Francisco aho akorera ubushakashatsi. Yavumbuye kandi ko uruhu rw'umuntu rufata ubushyuhe bishingiye ku kuntu ingirangingo zivugurura. Yatanze kandi urugero ku rusenda aho umuntu ururya agira kumva ashyushye ariko ubwo bushyuhe akemeza ko atari ubushyuhe nyabwo. Potapotiyani we w'imyaka 54 yavukiye muri Libani ku babyeyi bakomoka muri Armenia. Azwiho kuba yarakoze ubushakashatsi ku mikorere y'ingirangingo n'ingirabuzima fatizo. Ni umwarimu mu kigo cy'ubushakashatsi Scripps Research mu mujyi wa La Jolla muri leta ya California. Aba bashakashatsi bavuze ko bizeye ko imwe mu ngamba bafite mu bikorwa byabo ari ukuvumbura uburyo bwo kuvura indwara zizwiho kuba zidakira. Ejo kuwa kabiri azatangazwa uzahabwa igihembo Nobel cy'ubugenge.
Urugaga mpuzamahanga rw'abanyamakuru rwatangaje ukuntu abategetsi n'abanyemari bo ku isi bajya guhisha imitungo yabo mu bihugu idasorerwamo. Iyi nkuru nayo murayigezwaho na Frederic Nkundikije.
Abantu amajana n'amajana barimo abakuru b'ibihugu, abanyapolitiki bakomakomeye, abanyamatungo, abantu bakirangiranwa, abakuru b'amadini hamwe n'abadandaza ibyayo umutwe bamaze imyaka irenga 25 banyegeza amafaranga bakoresheje mu kugura ibizu binini binini, amazu ari ku nkengero y'ibiyaga n'amabahari hamwe n'amato yo kunezerwamo. Ivyo biri muri raporo y'impapuro zirenga miliyoni 12 z'amashirahamwe 18 yo ku isi yatohoje ayo makuru nkuko bitangazwa n'iturukanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press. Iyo ni raporo yashyizwe abona ejo ku munsi wa Mungu n'ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru 600 bakorera ibinyamakuru 115 byo mu bihugu 17 banonosoye ibyerekeye amatohoza. Iyo raporo yiswe Pandora Papers kuko ishyirahabona nyifato y'abategetsi hamwe n'abanyuzwe na ruswa yigeze kuvuga ukuntu abo bantu bakoresha amakonti yabo mu mahanga kugira banyegeze amadolari aharurwa amatiriyoni batunze. Mu banyapolitiki bari mu mabanga yabo n'abayavuyemo 330 badumwe ko urutoki muri iyo raporo harimo amakonti y'ibanga y'umwami wa Yordania King Abdullah wa kabiri wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Tony Blair, umushikiranganji wa mbere wa Repubulika Czech Andrej Babis na perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Harimo kandi perezida wa Ecuador Guillermo Lasso hamwe n'abakorana n'umushikiranganji wa mbere wa Pakistani Imran Khan n'abakorana na perezida w'Urusiya Vladimir Putin. Iyo raporo nshasha isa n'iyindi yatangajwe mu mwaka w'2016 yiswe Panama Papers, nayo nyene yashyizwe ahabona n'iyo murwi w'amenyeshamakuru.
ayo yaramye makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayatugejejeho ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com Tujyana neho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika Mu Burundi leta yafashe icyemezo cyo kwirukana mu kazi abakozi bayo bo mu butegetsi baharitse abagore babo isezerano ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya
Umushanje ntware hagati mu gihugu yarandikiye baburamatari bose yabasaba kugira urutonde rw'abajeje ntwaro bubatse bidaciye mu mategeko canke abaharitse ihangiro no kubakura mu mabanga ubwo nyene iryo kete ryashyizwe ku mukono kwa 20 ukwezi gucenda guheze rikamenyeshwa mukuru w'igihugu umushikanganje wa mbere n'abandi bashikiranganje yabonywe nabo itarigenewe na twebwe turimo umushikanganje Gervain de la Corouche avuga ko afite amakuru yo kwanyifata itabereye igirwa n'abajeje ntwaro ishobora guhubya abanyagihugu mu makoraniro tugirana n'abanyagihugu haravugwa ko haraba jeje ntwaro afise abahabara canke bubatse bidaciye mu mategeko kandi leta yarafashe ingingo zo kubuza iyo nyifato mu gihugu cyose niko dusoma muri iyo kete umushikanganje avuga ko umurongozi ategerezwa kuba afise imico myiza akaba karorero kandi akaba yizewe kugeza iyi nkuru twayitangaza umushikanganje jeje ntwaro hagati ntaco yari bwabwire itangaza makuru ku vyerekeye inziguro zindi kuri iyo tangazo mu gatondo ko kuri uyu wa mbere zavuzwe kandi cyashikirije kuri radio na televiziyo z'igihugu ariko ivyavuye biba ijwi rya Amerika ajo ntiyashoboye kuronka ya umuvugizi w'ubwo bushikanganje cyangwa umuyobozi mukuru wa jeje z'intwaro yo hagati babura matanyo bahawe igikorwa cyo kuraba ahari abatware bakorwa ko niyo ngingo kandi bace babahagarika mugabo nta kiringo bazomara mu bihano kivugwa ariko iyo ngingo harabayonamo amahinyu abajeje intwaro ku rwego rwo hasi batowe n'abanyagihugu bashizwe mu minwe y'ababuramatari umuntu uvuga kandi ko arashobora kwikika mu kiza kugira ngo bakomere abajeje intwaro ku mvu zitandukanye kandi yatana kimwe bagirizwa ishyirahamwe Falcon F rikorera hagati mu gihugu rikaba rimwe mu yigenga ari mu ntara zose rivuga kwinginga ishimishije gusa umukuru wabyo yabwijwe rya Amerika kwidakwiye guhagararira ku bategetsi bo mu nzego z'ibanze bonyene cyahakizimana uko niko bitwiganira
tuvuga duti ni byiza ariko tugasaba ko iyo ngingo itaraba mu standard gusa iraba no mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu ni kuvuga baba babarumatari baba badeje mushikanganje eka mbere kuduga gushika hejuru tugasaba kandi ko no mu bindi bisata mu namashyi y'amateka nkingu z'amateka presidence n'ibindi naho nizo ngingo dushadishikayo kugira ntagire uzobona ko yarenganijwe ukuye mu standard cyo gakurundi muntu hariho mu zindi nzego abandi bantu bafise abo bagore cyaje babarenza twibaza ko mwico ho habaye ndi twita ikimenyane chaka mwana wa mama
ubundi bwizwa nshingiro n'itegeko rigenga n'imijyango ntivyemerera umugabo kubakana n'umugore arenze umwe iyo bibaye naho hari uburenganzira abana bavuka ku mugore atanditswe muri leta bashobora kubura nko kutishurwa amashuri ku bana bo mashuri y'intango no kutavugwa ku bakenyezi munsi y'imyaka 5 ku bakenyezi nabo utandikishijwe bashobora kutavugwa ku buntu nk'abandi mu gihe afizimbanyi ariko amadina mwamwe nka Islam ifatiye ku gitabo cyabo cyeranda Korana aremerera abayoboke bayo kwabira abagore bagera kuri 4 mu gihe umugabo wagaragaje ko afite ububasha bwo kubatunga mugabo bwizwa nshingiro ntivyemera ku itariki ya mbere ukwezi kwa 5/2017 nyakwigendera president Pierre Nkurunziza havuye ashengera inyuma y'imyaka 3 yari yasavye abantu bose bubakanye bidaciye mu mategeko kwandikisha ingo zabo no kugira umukenyezi umwe udende uwo mwaka nyene mu kwezi kw'indwi wahoze ari umushikanganje w'intwaro yo hagati Pascal Barandagiye yategetse n'abayisilamu kwisunga ayo mabwiriza yo kwabira umugore umwe gusa no kureka abandi bose kubafise benshi bakandikisha umwe wenyene Eloge Wirikaneza ijwi rya Amerika
Mu Rwanda Minisiteri y'Uburezi itangaje amanota y'ibizamini bisoza amashuri abanza n'ayikiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Abanyeshuri basaga 60,000 bazasibira kuko batageje ku manota abemerera kwimuka. Asumuta Kabuyi abayinkurirambuye.
Amanota yashyizwe ahagaragara kuri uyu wa mbere nayo abanyeshuri barangije umwaka wa 6 w'amashuri abanza n'ay'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye abana bo muri ibi byiciro batsinze 20 barushije abandi bahembwe mudasobwa uyu numwe mu bahembwe bigaga mu ishuri ribanza riri Muhanga mu ntara y'Amajyepfo
nabaye bakane nishimye cyane bampembye laptop positive narasenze ndaniga cyane n'arimo baramfasha no mu muryango baramfasha kwiga bakajya mu mwanya nk'iyi
hari hashize imyaka isaga 10 umwana wese urangije icyiciro ahita yimurwa mu kindi hataribwe mubare w'amanota yagize ni ikintu kitavuzweho rumwe n'abarezi ndetse nabize kera bavuga ko kwimura umwana udafite amanota ahagije bikurura ubunebwe mu banyeshuri hari n'abataratinyaga kuvuga ko usanga ariyo mpamvu abanyeshuri basigaye basoza amashuri ariko bafite ubumenyi buke kuri inshuro Minisiteri y'uburezi yatangaje ko yasubiye kuri iki cyemezo igendeye ku byari biherutse kuvugirwa mu mwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu uwo mwiherero wabaye muri 2018 wasabaga ko umwana wese utatsinze neza yajya asibizwa Minisiteri w'uburezi wa Maria Valentine akumvikanisha ko kuva ubu nta mwana uzongera kwimuka atatsinze
abanyeshuri 144 176 barangije amashuri abanza ariko batabashije kugira amanota bemerera gukomeza mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanyeshuri 16,666 nabo batagize amanota bemerera gukomeza mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye aba banyeshuri ntabwo bari buhabwa ibigo nkuko byari bisanzwe bigenda ahubwo aba banyeshuri bazafashwa babanze bagere ku kigero kibemerera kwimukira mu bindi byiciro
n'umwanzuro washimishije cyane abarezi batangaje ko kongera gusibiza abana bizatuma abanyeshuri bongera gukunda kwiga no kugira ishyaka uyu numwe mu barezi bigishiriza mu mujyi wa Kigali
rwanje ruhande byanshimije ko abana bagiye kujya biga ubundi twagiraga ikibazo ko bavugaga ngo watsinda utatsinda baguye ikigo none ubwo hajemo gusibiza abana nkeka ko bagiye kujya bashyiramo imbaraga intero yari yarabaye nakiga nakiga muzaza kunshaka nkora ikizamini kandi nzatsinda
uyu murezi asaba abashinzwe uburezi mu Rwanda gutekereza no ku buryo gahunda yo gusibiza abanyeshuri batatsinze neza yanagera no mu bindi byiciro
dusigaje no kurwana no gusibiza bisanzwe mu mashuri usibye kuba dusibije bose basibira byose abana bari abo bana baratohotse noneho n'ababyeyi nabo leta kuba kuyibuza guhana abana ubundi disipurine yacu ibintu byose byazambye ubwo bitangire hejuru wenda uriya mwaka tubifite icyizere ko baziga bagashyiraho umwete wenda ntibasibire cyane ariko ubu dusibije n'ubwo twabona amashuri tubashyiramo
amanota yasohotse kuri uyu wa mbere n'ay'ibizamini byakozwe mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka ibi bikaba byaragombaga kuba byarakozwe mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'2020 ariko ntibikunde kubera icyorezo cya COVID-19 nubwo biruko ariko Minisitiri w'uburezi avuga ko nubwo COVID-19 yatumye amashuri akererwa ntagendere kuri gahunda yari asanzweho iyi ndwara itagize ikihindura ku mitsindire y'abana
ku mashuri abanza mu mwaka wa 2019 abari batsinze mu cyiciro cya mbere cyo twita Division 1 bari 3.8 uyu mwaka ni 5.7 mu cyiciro rusange abari mu cyiciro cya mbere batsinze muri Division 1 2019 bari 9.1 2021 15.8 ibyo byiciro byonyine biragaragaza ko uyu mwaka ahubwo abana batsinze neza kurusha mbere ku buryo tutavuga ko icyorezo cya COVID-19 cyaba cyarabisubije inyuma
kugeza mu Minisiteri y'uburezi ivuga ko ibarura abanyeshuri basaga 5,000 batitabiriye gukora ikizamini gisoza amashuri abanza n'abasaga 1,000 batitabiriye ikizamini gisoza umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye kuri iyi nshuro Minisiteri y'uburezi ivuga ko abana barangije mu byiciro bibiri byasohora amanota kuri uwa mbere bagira ku 173,532 barimo abasaga 60,000 basibijwe kuko batatsinze neza abanyeshuri basohore amanota kuri uyu wa mbere bazatangira amasomo yabo ku itariki ya 18 z'uku kwezi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
kuri uyu wa mbere umwaka w'amashuri 2021-2022 watangiye hose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko abarimu b'amashuri abanza n'ayisumbuye yo muri teritwari za Uvira na Fizi bo bahisemo gukora imyigaragambyo yo gusaba kuzamura umushahara wa mwarimu inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'Amerika uri Uvira Vedaste Ngabo
abarimu barengeje nawo mu mujyi wa Uvira bigisha mu bigo bya leta ndetse n'ibifashwa na leta bazindukiye mu ibarabara bamwe bambaye amasashi y'umukara mu mutwe abandi bafite amafirimbi na vuvuzera mu kanwa hari abandi babonetse bafite ibyapa mu ntoki mu gihe abandi nabo bagendaga baririmba indirimbo zisaba leta ya Kongo kubaha imishahara myiza bavuga kandi ko hakemurwa ikibazo cy'ubusumbane aho turere tumwe tugenera abarimu bamwe imishahara myinshi abandi mikeya bitewe n'aho batuye mu byo aba barimu bari gusaba nuko imishahara yabo yava ku madorari 80 ikagera ku madorari 400 ku kwezi abarimu bari muri za territoire zirimo ya Uvira bahembwa 180,000 by'amakongomani hafi dolari 180 n'abari mu mujyi wa Bukavu bahembwa 280,000 n'abari Kinshasa bagahembwa 390,000 by'amakongomani. Iyi myigaragambyo yavuye ku kiraro cyo kuri Murongwe igana kuri meri ya Uvira yaranzwe n'ituze kuko nta muntu yahutaje cyangwa se ngo yangize ibintu. Umuvugizi wa sendika y'abarimu mu karere k'uburezi ka Sud Kivu ya kabiri Bwana Jean-Pierre Ilenge Batacoka yabwije ijwi rya Amerika ibikumiye mu myigaragambyo yabo ndetse n'inzandiko bashikirije umuyobozi w'umujyi wa Uvira muri aya magambo.
Tuliomba pia government ya Congo
itwasabye ko guverinoma ya Congo abarimu badahembwa yabahemba. Twasabye ko ivangura ry'imishahara ryavanwaho ndetse twasabye ko umwarimu yahembwa amafaranga nibura angana n'idolari 400.
Mbele Cecile Kalenga n'umwarimu wigisha ku ishuri ribanza rya Karundu nawe ari mu bitabiriye imyigaragambyo avuga ko umushahara abahembwa w'inshica ntikize udashobora gukemura bimwe mu bibazo bahura nabyo.
Tubayeho ku bw'amadeni, uwo mushahara ntukemura ibibazo duhura nabyo. Ntiwishyurira abana amashuri, ntiwatwishyurira inzu, ntiwanatugaburira. Ubu twatangiye kurya amadeni y'umushahara w'ukwezi kwa cumi kandi tutaraguhembwa. Turasaba ko Cirombo yaduhemba nibura idolari 400.
Eric Mfano nawe n'umwarimu wigisha ku ishuri rya Institut Zaire nawe yemeza yuko umushahara bahembwa ari mukeya ku buryo nta mushinga bashobora kuwubyaza.
Ku kwezi baduheza amafaranga 180,000 bagenda bakora icyacumi. Ubwo iyo ufashe 180,000 bagukura 18,000 by'icyacumi ugasigarana amafaranga 172,000. 172,000 biri nko mu gaciro k'idolari 80. Urabona mu buzima ntago byakunda wishuye inzu y'idolari 50 ubusigaranye 30. Abana barya iki, bambara iki, bavuzwa gute? Biragoye rwose.
Kuba imyigaragambyo itangiye muri uyu mwaka w'amashuri 2021-2022 iteye impungenge bamwe mu babyeyi bigishiriza abana babo mu bigo bya leta kuko basanga izadindiza ireme ry'uburezi.
Umwaka ushize hagiye haba amagreve atandukanye bituma abana biga nabi. Iyi rero ni impungenge dufite zigaragaza ko bikomeje uyu mwaka bakomeza gutakaza mu buryo bwa education.
Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato yabwiye abarimu bari mu myigaragambyo ko ibyifuzo byabo bigeza ku muyobozi mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Twabibutsa yuko iyi myigaragambyo y'aba barimu atari muri Uvira honyine yabaye, ahubwo no muri Sange, Kiliba, Lemera, Baraka na Fizi naho yabaye. Vedasi Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Ijwi ry'Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe kuri Ijwi ry'Amerika ni ku rubuga rwa Facebook kuri Ijwi ry'Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi ry'Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Amakuru yarakiri bangaje habona uyu munsi aravuga ko bamwe mu banyemari n'abanyepolitiki bagera kuri 330 bahishe imitungo yabo mu bihugu bidasoresha. Bamwe mu batangajwe muri raporo nshya yitwa Pandora Papers barimo umwami Abdullah wa kabiri wa Jordania, wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Tony Blair, perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, wa Gabon Ali Bongo Ondimba, wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso n'abandi benshi. Mugenzi wacu Frederic Mundikije yavuganye na Professor Leonce Ndikumana yakoze ubushakashatsi kuri icyo kibazo cyo guhisha imari mu bihugu by'amahanga. Professor Ndikumana yigisha muri kaminuza University of Massachusetts Amherst iri mu mujyi wa Boston muri leta ya Massachusetts hano muri Amerika. Iyo raporo yayakiriye ate?
Iyo raporo ariyo bita Pandora Papers. Muradi ko hari ibindi byigeze gusohoka imbere yabyo byitwa Panama Papers, hari ibindi byitwa Panama Leaks, Angola Leaks. Ayo maraporo rero yacyafasha cyane n'ukwerekana yuko kuko tumaze imyaka tubivuga amahera ubutunzi bw'ibihugu bubandanya ababize bakabushira mu mabanke mu mazu mu bihugu bifasha kunyegeza ubutunzi bw'abantu ugasanga amabanke ntiyerekana amazina y'abafite amakonti ugasanga muri leta amazina yabene ayo mazu bagura ugasanga bayamenyesha mu byo bita reparadis fiscaux kugira ngo ayo mahera ubwa mbere na mbere anyegezwe amaleta yabo ntayabone ntabone iyo yagiye cya kabiri kugira ngo inyungu bazoronka kuri ayo mafaranga ntibayatega ko amatatu.
Iyo raporo rero irekanye ibintu gushika ubu bitari bimenyerewe cyane rwose aho n'abakuru b'ibihugu abategetsi bo mu bihugu bikomeye byo hanze kenshi na kenshi byigisha imigambi yo kutakoresha amafaranga nabi yo kutarya ruswa barimo wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza ikarimo n'abanyamadini n'abanyamatungo bandi bose insiguro muha iyo raporo ni
amafaranga ava mu bihugu agenda muri ayo ma territoire banyegezamwo igikorwa cy'umuntu umwe abikora ni benshi kandi bari mu nzego nyinshi za sosiyete. Icya kabiri ni uko usanga bica byongereza inegalite mu gihugu. Ni ukuvuga yuko abo bantu bafite amahera menshi bashobora gutwara bakanyegeza hariya, ni ukuvuga yuko nta tagisi batanga kuri ayo mahera. Ni ukuvuga yuko leta ica ibura amahera ajya muri bije kugira ngo bubake ibarabara, bubake amashuri, bubake ibyo. Usanga rero mwene gihugu adafite amahera yo kujya kunyegeza hiyo ahomba kubera ibyo bintu leta yokoze ntibikibikoze ko nta mahera aba akimonera. Ikindi nagomba kuvuga ni uko ibyo aho tuvuga banyegeza ayo mafaranga si mu bihugu byinyegeze biri kure, usanga ni ibihugu nyine byita ngo ni ibihugu bifatanye na Afurika mu bintu by'iterambere. Ayo masantre usanga ni Londres ni santre ya mbere inyegeza amafaranga, ugasanga ni za New York, usanga na mareta yitwa nka South Dakota muri Amerika ni Delaware. Ukaca wibaza mbega umunyagihugu wewe wo muri ibyo bihugu bya muri ayo mabire ya Londres, New York n'ibiki bunguka iki? Ntacyo bunguka. Uwunguka niwe ufite amafaranga anyegeza, abunguka n'amabanki ariko arakoresha ayo mafaranga. Ikindi nagomba kuvuga ni uko iyo dutanze amaraporo ku byerekeye fuite kapito ayo mahera ava muri Afurika, benshi hariyo bibaza ngo ibyo biharuro byanyu ni binini cyane ntitwumva ko bishoboka. Twebwe nko muri raporo duheruka kugira twasanze gushika mu mwaka wa 2018 Afurika yamaze guta imiliyari zirindwi miliyari bibiri. Ni ukuvuga ayo mahera aruta ubutunzi bwa Afurika bwose buteranije. Abantu rero kandi ayo mahera ni menshi ntibishoboka. Ufashe nka Kenya ni ukuvuga yataye imiliyari 30 mugabo muri ayo muri raporo batubwiye yuko famili imwe gusa ya Arap Moi bize banegeje amahera ashika ku miliyari 2. Hariho na muri konde imwe yo muri banki yo mu Buswisi basanze harimo imiliyoni z'amadolari 400.
Haravugwa kandi na perezida wo muri iki gihe wo muri Kenya Uhuru Kenyatta.
Muri izi raporo bavuga yuko nta byerekana amahera y'uwo mu perezida akiri ku butegetsi ingene angana, mugabo kubera bazi yuko ibyo bintu kenshi bisanga bigwa mu muryango, ugasanga bashyiramo abantu b'inshuti, ugasanga bashyiramo abagenzi kugira ngo amazina y'abantu ntaboneke, ntawe ushobora kumenya ingene angana ayo we yoba afite n'umuryango wiwe.
None Professor Leonce Ndikumana, ikintu ayo maraporo nk'aya gumasohoka afasha n'ikihe? Muribaza ko abo bategetsi bo mu mirwi itandukanye bashaka kwikebuka.
Icyo nizera ni uko abategetsi berekanye muri izi raporo n'abaterekanye muri izi raporo bo kwikebuka, kuko nibaza yuko izi raporo yerekana yuko umunsi umwe umuntu wese azoboneka n'uwinyegeze munsi y'ukuzimu aboneke yuko ayo mahera yibye adoha akaboneka.
Professor Leonce Ndikumana, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha ni ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Amajwi yashyizwe hamwe na Fatuma Karola Animasi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Kuri mikoro ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose, aho muherereye hose.